Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa kane, itariki ya kane, ukwezi kwa karindwi, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Umunsi mwiza wo kwibohora mwese nshuti muri mu Rwanda. Happy July 4th namwe nshuti z'ijwi rya Amerika muri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Burundi namwe ndabashuhuje cyane rwose. Muradukurikira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Namakuru. Uruganda rw'isima Simerwa ruteye ikibazo abaturage.
Ubu turarwaza abana, uyu mwana amaze iminsi arwaye. Yanze gukira, arakomeza arazogobera agahinda umuriro, agakorora. Uko ukuntu bimeze byaha muri uru ruganda, mana ruratwisha.
Uyu ni umwe mu baturiye Simerwa. Ubutegetsi bwo buvuga ko nta kibazo uruganda ruteye.
Ari ikibazo gihoraho, uruganda rwazakuba rwaranafunzwe kuko buriya rema buri gihe cyose barasura kugira ngo barebe ko uruganda rurukora mu buryo rutangiza ubuzima bw'abaturage.
Uyu ni umuyobozi w'akarere ka Rusizi Simerwa ikoreramo. Ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Amakuru yo mu biyaga bigarabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, aya mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyiz Bigirimana. Aloyi, waramutse neza.
Maramutse Thomas, ndamutse nabo tuzindukanye, tuyahere muyavugwa muri Afrika. Bombe zatewe mu ikambi yari ifungiwemo abimukira ku murwa mukuru wa Libya zikica abashika 44, aho abandi bavuga ko ari 255 hamwe n'abarenga 130 bakomeretse hari ku munsi wa kabiri mu ijoro, bishobora kuba ari ibyaha byo mu ntambara nk'uko bishikirizwa n'intumwa ya ONU i Tripoli. Abarokotse bavuga ko icyo gitero cyabaye hafi isaha zitanu n'igice z'ijoro ku munsi wa kabiri, kandi ko mu ndwi ziheze baguma bumva indege za drone zisuma hejuru mu kirere cy'icyo kigo bari bafungiwemo. Abategetsi ba leta ya Tripoli begeka icyo gitero ku nteko zishigikiye Khalifa Haftar, arongoye igisirikare kirwanira mu buseruko bwa Libya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwa muntu Amnesty International ryashikirije ko icyo kigo cyari gifungiwemo impunzi n'abimukira bashika ku 600, kandi ko impande zibiri zirwana muri icyo gihugu cya Libya zari zizi by'ukuri icyo kibanza. Basaba ko hatanguzwa amatohoza atawuyegamiye kugira barabe yuko byitwa ibyaha byo mu ntambara. Inama yawe ni ijejwe amahoro n'umutekano kuri ayo makuru nyene ejo kuwa gatatu yarananiwe kwiyamiriza igitero kuri icyo kigo gifungiwemo abimukira muri Libya, inyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanse gushyigikira urwandiko rwateguwe n'Ubwongereza nk'uko abadiplomate babishikiriza. Mu mwiherero wamaze amasaha abiri, urwandiko rwateguwe n'Ubwongereza rutera ivyatsi ico gitero begeka ku basirikare ba Khalifa Haftar, rusaba guhagarika no kugaruka ku biganiro bya politike muri ico gihugu. Ariko intumwa za Amerika zarabangiye kugwemeza, zivuga ko zirindiriye uburenganzira buva i Washington. Inama rero irindirangira rutemejwe nk'uko amakuru itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP rivuga ko ryaronse. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko ababajwe n'ubwo bwicanyi, yongera asaba amatohoza atawuyegamiye kugira bamenye neza ababikoze. Muri Afrika kandi urunani rw'abakora imyiyerekano muri Sudani baremeye kuganira amaso mu yandi n'abajenerale barongoye igihugu, ibiganiro bigamije kwemeza ushobora kurongora leta nshasha izoshikana icyo gihugu ku matora mashasha. Urunani The Alliance for Freedom and Change rwaremeye ejo kwa gatatu kuganira bahanuwe n'umuhuza w'Umunyetiyopiya nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi warwo Madani Abbas Madani mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku murwa mukuru Khartoum. Madani yavuze ko bemeranije ko ivyo biganiro bizotegerezwa kumara amasaha 72, ni ukuvuga iminsi itatu. Ibiganiro hagati y'izo mpande byari byahagaze rero mu kwezi kwa gatanu bananiwe kumvikana ku bazorongora iyo leta mfata kibanza. Leta z'ubumwe za Amerika zarafatiye ibihano ishyirahamwe ryo muri Cuba ku kuba ryaraguze peteroli ya Venezuela rirenga ku twigoro two kuremera perezida w'icyo gihugu cyo muri Amerika yo mu manuko Nicolas Maduro asabwa kuva ku butegetsi. Kompanyi ya Cuba, Cuba Metales, ibandanya ifasha leta ya Venezuela nk'uko byashikirijwe ejo kwa gatatu n'ubushikiranganji bw'ikigega muri Leta z'ubumwe za Amerika bubicishije ku gisata kigenzura amatungo yo mu mahanga. Gufatira ibihano kompanyi ku Cuba Metalis bizohungabanya utwigoro twa Maduro kuko yaraze uburaro n'uburamuko kuri Cuba kugira gume ku butegetsi mu kuronka imfashanyo za gisirikare ku kiguzi cy'ibitoro nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'ikigega muri Leta z'ubumwe za Amerika Steven Mnuchin mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru. Perezida wa Leta z'ubumwe za Amerika azokwakira umushikiranganji wa mbere wa Pakistani Imran Khan ni mu mpera z'uku kwezi mu mbonano wabo wa mbere abategetsi hamwe n'abasesanguzi Islamabad muri Pakistani bizeye ko urwo rugendo rushobora kunagura imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri itifashe neza. Naho Leta ya Trump itaratangaza urwo rugendo, urugendo rw'iminsi itanu rwa Kane ruzotangura ku igenekerezo rya 20 z'uku kwezi nk'uko umutegetsi muri Pakistani atashimye ku izina ryiwe rigaragara yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Aloyiz Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi tugejejeho. Nshuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu kandi nimudukurikira no ku rubuga rwacu radio yacu voa.com. Noneho amakuru mu biyaga bigari. Itsinda ryihariye ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye rishinzwe gukora nketi ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu mu Burundi rivuga ko iki gihugu gishobora gusubira mu mvururu za politiki mu bihe by'amatora yo mu mwaka utaha 2020. Iyi nkuru turayigezweho n'umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda.
Umukuru mugwi wa ONU ujejwe amatohoza yatangaje ko ivyerekeye intwaro rusangi mu Burundi bigeze ahatemba. Ko bwa Dudugene leta ntaco idakora kugira ngo yerekane ko ibintu biriko birasubira mu buryo inyuma y'imvururu zatanguye mu mwaka w'2015 yamara ku rubuga mu gihugu siko bimeze. Uwo munyamategeko w'umunya Senegal avuga ko kuvaho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza avugiye ko azokwitoza mu mwaka w'2015 habaye ubwicanyi bwahitanye abantu batari bake abandi bihumbi n'ibihumbi bahitamwo guhunga igihugu kugira ngo banyaga amagara. Imbere y'inama nkuru y'umutekano ya ONU bwana Jean yamenyesheje kuri uyu wa kabiri ko n'ubu iyo nyangwa ry'agateka kazi na muntu rigikabije. Kubwiwe iryo hotegwa rifatiye ku mvo za politike kuko ryafashe uwundi murindi inyuma y'amatora y'ibwirizwa shingiro ryatowe mu mwaka uheze w'2018. Iryo bwirizwa shingiro rikaba riha n'ububasha umukuru w'igihugu ahari Petero Nkurunziza gusubira kwitoza mu mwaka uza. Dudugene yatangaje ko ababangamiwe cyane ari abatavuga rumwe na leta bayoboka umugambwe SNL ari nawo ukomeye mu itavuga rumwe na leta. Mu nama ya ONU Dudugene yarafise umusubiramwo amajwi yiwe.
Members of this party are regularly subject to threats, arbitrary arrests and
atabayoboke bo mugambwe barakubagugwa kenshi bagakubitwa bagahagarikwa bagafungirwa ubusa canke bakabarizwa igufa. Umugambwe ubwawo umaze iminsi uhura n'ingorane nyinshi mu kugira amanama canke mu bindi bikorwa nkora mutima vyawo nko kugurura ibiro bishasha mu ntara
meetings or opening offices.
Dudugene yemeje ko umugwi wa ONU w'amatohoza ufise amakenga akomeye ku vyerekeye itegurwa ry'amatora meza atekanye yo mu mwaka uza w'2020. Yongera koko bigoye kugira ngo habe amatora yizewe na bose mu gihe mugambwe uri ku butegetsi wonyene ari bufise uburenganzira bwo gukora abandi bagize ico bashikiriza bakaburabuzwa.
The history of elections in Burundi including last year's constitutional referendum
atibijanye n'amatora mu Burundi yabaye ku mwaka uheze ibwirizwa shingiro canke ayandi yamarangwa n'ubwicanyi hamwe n'ihonyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu n'ubwo ibimenyetso bigaragaza ko ibintu bizoba bimeze nabi mu matora yimirije
seen in the current pre-electoral background.
Userukira Uburundi muri ONU i Geneve Renova Tabu ari yarimiriza iyo raporo y'umugwi ujejwe amatohoza. Tabu Renova abona ko iyo raporo igamije guhungabanya inzego z'igihugu.
Toute commission d'enquête a l'obligation de présenter des rapports dénués de toute
atugambireho twebwe duserukira Uburundi dutangwe kumenyesha ko raporo yose itangwa ngaha yabwirizwa kuba atabubesha irimwo. Yamara tubona ko igisata c'agateka kazi na muntu cahinduye ingendo mu kwemera ibinyoma ku vyerekeye igihugu cacu. Uwo mugwi nta kimenyetso na kimwe werekana ko amatora yimirije azoba mwihonyango ry'agateka kazi na muntu, yerekana ko ugamije guhungabanya inzego z'igihugu muri iki gihe. No mu mwaka w'ibihumbi 2014 vyatanguye uko himirije amatora ya 2015 bariko bategura imitima y'abantu. Warataye intumbero rero yo gutohoza ivyerekeye agateka kazi na muntu, ahubwo usigaye ufise intumbero za politike mu gihe wategerezwa kwerekana ubwoko bw'ivyaha vyoba biriko birakogwa mwihonyango ry'agateka kakazi na muntu mu kurwanya kudahana. Yamara wowe uramaze kumenya n'ibizoba mu mwakuza, byerekana ko ofise intumbero yindi inyegeje amakungu mu bibone kandi muzotubera ibyabura nihagira ikiba. Mu kurangiza twagira tumenyeshe ko igihugu gitekanye kandi amahoro ariho mu gihugu cyose. Umugwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi uhamagarira ico gihugu gufata ingengo ruhasha kugira ngo uburenganzira bwa muntu bwubahirizwe, icuka ca politike gisubire kuba ciza maze amatora azoba yatekanye. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda ejo kuwa gatatu Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatashye umudugudu w'icyitegererezo Ikarama mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Uyu mudugudu ugiye gutuzwamo imiryango 240 yari ituye mu manegeka bavanwe mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali. Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Uyu mudugudu ugizwe n'inyubako z'amagorofa 6. Mu cyiciro cya mbere hubatswe 2 zifite ubushobozi bwo gutuza neza imiryango 240. Inyubako ya mbere irimo inzu zabugenewe zo guturamo 120. Buri nzu ifite icyumba cyo kuraramo, uruganiriro, igikoni, ubwogero n'ubwiherero. Inyubako ya kabiri nayo igizwe n'inzu 120, aho buri imwe irimo ibyumba 2 byo kuraramo, uruganiriro, igikoni, ubwogero n'ubwiherero. Uyu mudugudu urimo amazi n'umuriro, imihanda itunganije, uburyo bwo gufata amazi, ubwo gutunganya imyanda n'ubusitani buteyemo imboga n'imbuto. Usibye amazu yo guturamo, uyu mudugudu wubatswemo n'ishuri ry'ibyumba 24 rifite ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri 840. Harimo kandi n'irerero rizajya ryakira abana bato bagera ku 180. Abahawe aya mazu ni abatoranijwe mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Kicukiro na Gasabo, bari batuye mu manegeka. Madamu Mukangira Maria ni umwe mu bahawe imwe mu mazu yo muri ayo magorofa, yari asanzwe atuye mu karere ka Nyarugenge.
Nari ntuye hagati ya ruhurura, imwe yanyuraga inyuma yanjye, indi ituruka haruguru igakata haruguru y'inzu. Iyo imvura yagwaga, yaba ari nyinshi yaba ari nkeya, njyewe yose yanyagiraga. Imvura yagwaga ngasohoka ngafata akadobo nkajya kumena amazi mena hirya. Iyo imvura yagwaga ndahari, imvura yasangaga mu nzu. Nabaga mfite ubwoba yuko imvura iransanga mu nzu n'imfubyi nasigaranye tugapfa tugashira. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagushimira kuko wantekerejeho, wampaye inzu y'icyitegererezo. Ndakwizeza ko ibi bikorwa remezo muduhaye, imihanda, amashuri tugiye kubisigasira kandi ndakwizeza ngiye nabaga mu cyiciro cya kabiri ubu ngiye guhita njya mu cyiciro cya gatatu kugira ngo ubufasha mwampaga buhabwe n'abandi.
Uyu mudugudu w'icyitegererezo wa Karama ufite n'ahazakorerwa ubworozi bw'inkoko hafite ubushobozi bwo kororerwamo izisaga 900. Umujyi wa Kigali ubarura ingo zisaga 13,000 z'abatuye mu manegeka. Umuyobozi wabo Madamu Rwakazi na Chantal avuga ko bazakomeza gushakira amacumbi agezweho abatuye ahantu habi.
Twiyemeje gukomeza kubakangurira gusigasira ibi byiza byinshi bagejejwe. Twiyemeje kandi gukomeza iki gikorwa tukagigeza kuri benshi dufatanije n'abaturage, abashoramari ndetse n'abafatanyabikorwa hagamijwe gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera no gutuza neza ingero zose z'abatuye umujyi wa Kigali.
Umudugudu wa Karamutashwe wabura amasaha make ngo abanyarwanda bizi isabukuru y'imyaka 25 u Rwanda rumaze rwibohoye. Umukuru w'igihugu yabwiye abaturage ko umunsi w'itariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi ukomatanyijemo iminsi ibiri w'ubwigenge no kwibohora. Perezida Kagame yabwiye abaturage ko kwibohora kwiza ari ukugendanye n'ibikorwa nk'ibyatashwe kuri uyu wa gatatu. Aha yaboneyeho gusaba abaturage bahawe amazu ndetse n'ibindi bikorwa remezo kuzarushaho kubifata neza.
Ibikorwa nk'ibi ni ukuvuga ngo nicyo twifuriza abanyarwanda bose bataragera kuri urwo rwego rwo kuba batuye ahantu heza cyangwa batuye neza. Uko tugenda tugeza abanyarwanda ho ibyo bikorwa, umuvuduko wabyo ujyana nanone birumvikana na mikoro tuba dufi. Nk'ababonye amacumbi meza birabanza bigahera ko abari muri ayo macumbi babanza bakayafata neza ubwayo. Amacumbi ntakabasenyekireho, muba mufite mu bushobozi bwanyu kugira icyo mukora kugira ngo amacumbi atabasenyekira hejuru. Nabwo ari ugufata neza amacumbi gusa, namwe mukwiriye kwifata neza muri ayo macumbi harimo amazi, ntimukibagirwe no kuyakaraba.
Uyu mudugudu watashwe kuri wa gatatu wuzuye utwaye akayabo ka miliyari 8 mu mafaranga y'u Rwanda. Buri muturage uyahawe inzu ifite agaciro gasaga amafaranga y'u Rwanda miliyoni 20. Leta ivuga ko izakomeza gushakisha uburyo bwo kwimura abaturage batuye mu manegeka. Umwaka ushize igihugu kivuga ko cyahombye miliyari zisaga 200 z'amafaranga y'u Rwanda kubera ibiza byononye ibikorwa remezo ndetse n'imyaka y'abaturage. Ibi biza kandi byanahitanye ubuzima bw'abantu 34 biganjemo abari batuye mu manegeka, bikomeretsa abandi 67. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iz'indwi gushika iz'indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu karere ka Rusizi, mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda, abaturiye uruganda rwa Simerwa barinubira ivumbi rivanze n'isima ruvamo. Bavuga ko bibatera indwara bikanahumanya imyaka bahinga cyane cyane imboga. Leta yo ivuga ko nta kibazo uruganda ruteye. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yarabasuye asurira abaturage maze adutegurira iyi nkuru.
Urebye no kumaze yonyine yose arahindanye n'icyo gisima kiriho gusa. Iyo umesha umwenda ukiwumesa ukanya usanga uhindanye kuri iyo sima. Wahumeka ukumva niyo uri guhumeka.
Aha hariho irangi. Ntiruzi ko amabatasa. Amabatasa uraruzi. Aya ni amabati.
Ni bamwe mu batuye mu ngo zibarirwa hagati ya 40 na 50 mu mirenge ya Gitambi na Muganza, zose zituranye n'uruganda rwa Simerwa mu Bugarama ho mu karere ka Rusizi. Baragaragaza ingorane baterwa n'urwo ruganda.
Dusanga isima yakwiragiye ku mboga twahinze. Ubwo rero kuzisoroma bigasaba kuzoza inshuro nyinshi cyane kugira ngo tubone ukuntu tuziteka.
Ziranye Imana ubu ngubu ahangaha. Ni sombe nukuryoza nka gatano kugira ngo rive hosima bikadutokoza bikatujya mu maso.
Ni kibaza abaturage bavuga ko kimaze imyaka irenga 5 kuva simerwa yavugura uruganda rwayo. Bari bijejwe ko urwo ruganda rushya ruzaba rufite uburyo bwo gufata iyo sima itumuka ikajya munsi y'ubutaka, ariko ibyo ntibyakorwa. Hagataho ingaruka zo ni nyinshi ku isonga indwara zo mu myanya y'ubuhumekero ziterwa no guhumeka iryo vumbi.
Ubu turarwaza abana, uyu mwana amaze imisa arwaye yanze gukira arakomeza arazogobera agahinda umuriro agakorora uko ukuntu bimeze byaha muri uru ruganda mana ruratwisha. Ariko
n'abantu benshi bararwara bakarwara inkorora. Ingaruka rero z'iyo sima ni indwara ikomeye cyane, mbese indwara ziba mu nyama z'ubuhumekero.
Ntiwamara ukwezi utagiye kwa muganga wumva ufite ikibazo cyo mu gatuza, nk'ubu iryasaze noneho n'iry'izuba ryaje, noneho birarenze.
Aba baturage bavuga ko hari inama zijya zibahuza n'ubuyobozi bwa simerwa, nyamara kuhangaye kugaragaza ibibazo baterwa n'urwo ruganda afatwa nk'umwanzi.
Iyo tushitseho tukakibaza bahita bakora nk'umwanzi. Ndategeka ko ngiye ntazongera gusubirayo. Bakoreshitseho nk'ababaza abati nyaboneka nacyo ajeje mu nama duze na simerwa. Ahubwo yatumva ko ngiye ndi umwanzi wa simerwa. Ubu sinakeshya ngo ndi kubona ngo ngiye gusaba igikajeneri akazi rekareka ngo ndi umuziro muri simerwa.
Nuko twega tuvuga tukabona naho tuvugira, twanabwira abayobozi tukibwira ngo abayobozi wanda baragira ikintu badufasha, nta kintu badufasha.
Abariko bagasaba uruganda gufata iryo vumbi ryarwo byananirana rukabimuraho bakajya gutura handi.
Nk'uko babitubwiye babitwizeza ngo bararufunitse, niba rufunike isima yo gutumukira abaturage. Ikindi kandi niba byanashoboka twebwe abaturiye uruganda batwimura.
Nimba gufata iryo vumbi bibananiye bakona ko hari ingaruka byatera uruganda rwabo, nibimura abaturage bafashe umuntu yaturashaka yatandukana n'iryo vumbi.
Keretse ari nk'ubushobozi dufite tukava hano agasigara nyine arahasemerwa.
Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'uruganda rwa simerwa kuri iki kibazo, ariko ntibyadukundiye kuko ubwo twagiraga ku cyicaro cyarwo twabwiwe ko umuyobozi mukuru warwo ari we wenyine ushobora kugira icyo akivugaho, akaba ari nta wuhari. Ahagana isaa 8 n'igice z'igicamunsi tumuhamagaye kuri telefone ngendanwa, yatubwiye ko ahuze twakoresha serivisi y'ubutumwa bugufi SMS tubigenza uko, nyamara nabwo ntiyabusubiza. Hagataho bwana Kayumba Ephraim uyobora karere ka Rusizi we ku murongo wa telefone yaduhakaniye ko ikibazo cy'iryo vumba atari ikibazo gihoraho, ku cyari cyabayeho mbere uruganda rwari rwagikemuye.
Ari ikibazo gihoraho, uruganda rwaza kuba rwaranafunzwe kuko buriya rema buri gihe cyose barasura kugira ngo barebe ko uruganda rukora mu buryo rutangiza ubuzima bw'abaturage. Rero mu byumweru bibiri bishize hari ka imwe yabayeho aho umuyoboro cyangwa se imwe mu mashini yabo yari yagize ikibazo, ariko bahise bagikemura. Bagikemuye bate? Bahise bafunga uwo muyoboro wa sima. Iki gihe nariyo narabasuye, iki gihe ubuyobozi bw'uruganda bwari bwangaragarije ko iyo nzira bayihagaritse bari gukoresha ibindi byuma bategereje kuhasa. Ariko ndaza kongera muri cyane numve ndebe niba ikibazo cyongeye kugaruka.
Uru ruganda rwa simerwa rushyirwa mu majwi n'abaturage ko rubabangamiye, rufitwe igice kimwe n'abashoramari b'Abanyafurika y'epfo, ikindi ku migabane ingana na 49% ikaba iya Leta y'u Rwanda, n'ubwiyi nayo iheruka gushyirwa ku isoko muri uku kwezi gushize kwa gatandatu. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afurika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mu Burundi, igipolisi kijejwe iperereza ejo kwa gatatu cyerekanye abantu batatu barimo ukorera ikigo cyegeranya amakori n'amatagisi OBR bagirizwa gukora impapuro z'amagendo. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika yifashishije abanywanyi bayo, turayigezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Icegera cy'umuvugizi ubushikiranganji bujejwe umutekano no guhangana n'ibiza yerekanye ku mugaragaro abo bagirizwa icyaha. Moise Nkurunziza akaba yanagiriye ko atanga umwidondoro w'abafashwe.
Ku igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2019 hari ku munsi wa kabiri, igipolisi cy'u Burundi gikoranye n'igendereza cyaronse amakuru ko hariho umugwi w'abantu bakora impapuro zitandukanye za magendo. niho uyo munsi hararahafashwe abantu batatu twaberetse hano uwitwa Minyaka Juma uwitwa Muhizi Abdul hamwe na Ruvuto Lieve uyu Muhizi Abdul asanzwe aramwe twita abadeklara bakorana n'ikigo cha Ober aba bantu batatu rero bakaba bafatanywe ibintu bitari bike twaberetse mwabonye ko hari imashini nyabwonko hariho imashini zimwe zifotora ama imprimante hariho nibikoresho bitari bike bamaze gukora harimo impapuro za magendo bimwe permis de conduire biometrique harimo za impapuro zitangwa n'ikigo kijejwe les mines carrière hariho n'izindi impapuro nyinshi zitandukanye mwomenya ko harimo na vya bitansi vya OBR bamwe bariho barungikwa kuri hwa mwigo kijeje gutoza amakori n'amataxi bagaca baja kuri aba bantu akaba baha izo mpapuro
uwasanzwe ari cyaba bacu umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano avuga ko kugira abo bantu bamenyekane harabafatanywe izo mpapuro zitangwa zidakwije amategeko intandaro akaba ari umugwiza atunga atunze imodoka rise hamabuye n'umusenyi yafatiwe mu ntara ya Rutana iri mu manuko bw'u Burundi afise impapuro zitarizo
ibi iyo bishitse inyuma yaho kwigenekereza rya 19 z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka mu ntara ya Rutana twabahagamagara mwebwe nyene tukabereka ko hari impapuro zitari nke za leta bategerezwa kuriha amakori n'amatagisi ariko za magendo ziriko zirakoreshwa zari impapuro zitangwa na OBR ku bantu bacibwa amahadabu mwe barabara twari twabemereye yuko rero amatohoza agiye kubandanya kugira ngo utugwe nk'utwo dutuze tutuzwe uno munsi rero murabona yuko twashitse kwihangiro twari twihaye muti none byo byagenze gute nuko hari umuntu yarafise imodokari zimwe bita amaben asanzwe acukura amabuye n'ibyo bikoresho byo kubaka yabona ko impapuro ziwe bahabwa n'ikigo OBM zoba zataye igihe acagenda ziko agiye gusaba kugira bamuhindura muheshasha ico bita validation ashitse mu kigo OBM basanze impapuro batazizi niho yashahindukira ku mushoferi wiwe umushoferi nawe abona kwerekana iyo azikuye gushika abantu bose bafatwa gushika ibintu byose bifatwa twamenyesha yuko ikintu cyose basaba kuri aba bantu no kuvuga bariha ibice 30% byabo bategezwe kuriha mu kigega cha leta
abakoresha mwe nizo mpapuro nk'impusha zo kugendesha imodoka nizo kurihira kwa makori n'amatagisi basabwa kuhagabira muri no minsi ntibasubire guhendwa Moize Nkuru Nziza icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano akavuga ko nabiyo bafashwe bahanwa cyo kimwe nabo bakora magendo
ico twamenyesha nuko kabaya kandi kama ko gutera cyane cyane abene imiduga ko bokwiyubara ku bashoferi babo cyane cyane ku modoka zikora urudandazwa rwo kunguruza abantu n'ibintu kuko yamaze kugaragara ko aribo kenshi bakoresha izo mpapuro za magendo mu gihe hari amakori bateza kuja kuriha birukira abo bantu kugira ngo barihe make hama bene imiduga nabo ntibamenye yuko ari impapuro za magendo bariko barakoresha inkuru kizirazo yaheze kabambi cyane cyane kuba kurabaza gendesha izo mpapuro za magendo bobo biratomoye ingene bahanwa n'igitabo mpana byaha cy'u Burundi ariko kandi iyo imodoka nkizo ziriho zitwagwa n'abatabere kuriwe nuko iyo habaye amasanganya biheza bikagoranya n'umuduga kuko yamashira hamwe yo gushumbusha ntabakibikoze kuko abariko twagwa n'umuntu atabirekuriwe
ubushikiranganje bw'umutekano no guhangana n'ibiza utera kamo uwo wese abonye igipapuro ca magendo kubimenyesha inyamirama bizimwegereye ni nako kamo kubonye abantu bahingura izo mpapuro za magendo ngo kuko atakindi bakora ataru guhomvya igihugu
Nshuti zacu ni kuri iyi nkuru ya Desire Hatungimana umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Kigali dushorejeho aya makuru mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye mukomeze mugira umunsi mwiza muryoherwa n'Ijwi rya Amerika murakarama kandi nongere nifuriza abanyarwanda umunsi mwiza wo kwibohora
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.